umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeje cese ko yakiriye ibaruwa y'impunzi zirenga 300 zo mu ikambi ya Mahama iri mu Rwanda zamwandikiye zimusaba ko yozifasha maze zigatahuka mu gihugu cy'amavukiro. Perezida Evariste Ndayishimiye yabivugiye mu ntara ya Kirundo kuri uyu wa kane mu ngendo amaze mu iminsi azunguruka igihugu.
Nico gituma ngaha mu Kirundo tuzi yuko mufite imiryango myinshi yahungiye hajya hakujya. Mu telefone imiryango yanyu mwabwire bitahire mu gihugu cyabo cy'amavukiro. Duhiriwe duhishije abo Barundi birirwa barataka batakamba ko barekura bakitahira mu gihugu cyabo cy'amavukiro. Mbere benshi muri bo baratevye barita barandika ikete basaba ko ubutegetsi bw'i Burundi bwobafasha bagataha. Nihaba ibyo bihugu bahungiyemo by'abafashe nk'ingwati, kuko turabibona ko byabafashe nk'ingwati, kuko nta muntu ashaka gutaha mu gihugu cyiwe hari igihugu kimwankira. Turasabye rero yuko icyo gihugu cyobarekura bakitahira mu gihugu cyawe cy'amavukiro. Mwitegure kubakira kuko n'abacu n'abanyu. Abiteguye kubakira ni bande? Niba babankiye gutaha bataha gutaha, nibave hasi bitahire, twe turiteguye kubakira. Hanyuma tuzaba turabubatangirira ku rubibe ababuza kwitahira iwabo.
Abo bifuza gutahuka bavuze mu rwandiko rwabo kuri ico bahunze caheze. Emmanuel Bizimana n'umwe mu babarongoye yaganiriye n'Ijwi ry'Amerika.
Urwandiko rubisiguye neza cyane ko twifuza gutaha biciye mu mategeko abandi Barundi bose, kubera yuko icyo twahunze manda ya gatatu cyangwa ibindi bisa n'ibyaheze, nta mpamvu n'imwe rero twoguma tuguma mu buhungiro duhura n'ibibazo bitandukanye. Twifuza ko Burundi yovugana na Leta y'u Rwanda hashyizwe abantu twifuza gutaha tugataha uburenganzira bwacu, ariko n'abadashaka gutaha nabo nyine n'uburenganzira bwabo. Nibaza ko baguma ngaha mu kurindira yuko babyiyumvamo ubundi umutekano mu mutima, kandi arabaze yatuze habwo ati ibintu byifashe gute. N'ubutegetsi buriho ubu burimwo burashinga disipuline mu banyagihugu.
Icyo bikoze hari amakuru Ijwi ry'Amerika rikiriko riregeranya neza avuga ko bamwe mu bashyizwe kuri urwo rutonde bitavye Imana haraheza amezi atari make, abandi nabo bakaba bashyizwe kuri urwo rutonde batazi neza icyo rugamije, gutyo abenshi bakaba bariko barasaba ko bokugwa ko. Ibi n'ubutwari impunzi muri iyo kambi arabyemeza, gusa abaserukira ishami mpuzamakungu HCR ryita impunzi n'ubushikiranganji bujejwe impunzi mu Rwanda bizeza abazokwisabira guhunguka ku giti cyabo ko bazobaherekeza. Intara ya Kirundo umukuru w'igihugu yari mu kuri uyu wa kane ihana urubibe n'igihugu cy'u Rwanda bisanzwe bidacana uwaka kuva mu mwaka w'2015. Gusa umukuru w'icyo gihugu kibanje cy'u Burundi Paul Kagame aheruka gutangaza ko yiteguriye kubana neza na leta nshasha iheruka gutorwa mu Burundi mu kunagura imigenderanire. Yabivuze itariki 10 z'ukwezi guheze.
Mu baturanyi b'u Burundi tubwiriza ko abantu bakwiriye kuba babana bagahahirana, nicyo twifuza ko twageraho n'abayobozi bashya bo mu gihugu cy'u Burundi, ari Perezida Ndayishimiye n'abafatanije nabo mu kuyobora ubwo iyo politiki nibariho baganisha, kwe ntabwo bazasanga tugoranye kugira ngo dukorane nabo, twumvikane nabo, duhahirane ibihugu nk'ibituranyi, tubane neza.
Perezida Ndayishimiye ahagaze muri komine Busoni mu Kirundo araba mu Rwanda yishyuye mugenzi we Kagame ku icyo cyifuzo kikiri kure nk'ukwezi.
Ntibishoboka ko hari igihugu gishobora kuvuga ko gikomba gukundana n'u Burundi mugakiriko kiriyorobeka cyashize ihwa mu kirenge kugira ngo turihonyore ngo rituzibure kikoreshe uburyarya. Kera kugira ugire umubano mwiza, umwana akoze ikibi mu muryango agahungira mu wundi muryango, wacu wazujya muryango utuma umwana kwaze wahanze na mahoro, hanyuma abavyeyi biwe bakavuga bati asize yononye mu rugo murungi cyahubwo tumuhane. Ko rero bashaka ubukunzi ku Burundi nibabanze abo bakoze amaroregwa babaduhe duheze tubacire urubanza. Nta Murundi yakoze ko nabijya byago byo mu 2015 azotekana atabahonya babikoze bahanwe, kuko iminsi yose basaba ubutungane.
Ibu Burundi bwagiriza u Rwanda bwogwo ruvyamirira kure, ahubwo abategetsi b'u Rwanda bakavuga nyabuna ko mu Burundi hinyegeje abateza umutekano muke ku butaka bwabwo. igitero cha vuba c'abantu bitwaje ibigwanisho cabaye mu mpera zo kwezi kwa gatandatu guheze mu karere ka Nyaruguru ku butaka bw'u Rwanda. Iki gihugu cemeje ko abateje bazananye bongera bahungira mu Burundi, yamara igisirikare cy'u Burundi cavyamiriye kure. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.